Lang wani maning ude kanunga wese afisinzira yiwe kubaho harabanezegwa akabana babara amaherezo ya byose witonda kugenda neza kukugi ubango wabaye twinshi abantu bakunda ibintu kurusha bagenzi babo jewe nziza reka mbabwire ivyo tubona hano ku isi birashira ivyo tubona hano ku isi birahera ivyo tubona hano ku isi kwari vyuza
Ivyo tubona hano ku isi kwari vyuza
Nana kimwe